mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro by'Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe incamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu kanyisasi.
Tusaba rero kandi n'abajeje intwaro ko bokorana neza n'abamenyesha makuru babasabye inkuru bakayibaha mu bwitonzi no mu bugwaneza ntangere, kandi tukifuriza n'abamenyesha makuru nyine ko batorenza urugero mu gutanga inkuru.
Uyu ni Onesime Harubuntu arongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo asamirana mu Burundi asaba abajeje intwaro korohereza abamenyesha makuru mu mwuga wabo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ageze mu yabira, turazigaruka ko handi hato murabihagufi y'amaradiyo yanyu. Imbere y'amakuru avugwa mu Burundi ayagezweho mu ncamake ku mugabane wa Afrika, urwego nyobozi rw'umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC rwemeje ko rwategetse perezida Jacob Zuma gutanga imihoho umunyamabanga mukuru wa ANC Ase Magashure. Mu kiganiro n'amenyeshamakuru i Johannesburg yavuze ko naho atatariki bwite yo gukinjura Zuma yahawe ingingo yo kumuvana ku butegetsi ari ntabanduka. Mu gatondo kuno wa kabiri Cyril Ramaphosa aramutswa ANC ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Ase Magashure Shule bari babonanye na perezida Zuma aho yoba yabasavye kumugumiza ku butegetsi amezi make imbere yo kwegura, ariko abategetsi bamwishura ko bitagikunze. Vyitegezwe ko perezida Zuma agira ico avuze ku mugaragaro kuri iyo ngingo ya ANC bitarenze kuri wa gatatu nk'uko amakuru ava mu mugambwe wiwe avyemeza. Muri Kenya naho umushikiranganje ajeje ubutungane Gitumugeya yatanze imihoho naho atavuze ca bimutumye habicije ku rugagwe rwa Twitter. Perezida Uhuru Kenyatta yanditse ko yemeye gutanga imihoho kwa Mwigai kandi yamaze kumusubiriza na Paul Kihara Kariuki yarasanzwe ari umucamanza mukuru muri sentare y'iyungururizo ya Kenya. Mwigaya yari yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje ubutungane mu ntumbero yo gutuma abanyekenya bagarukana icizere mu nzego z'ubutungane ne inyuma yaho ibwirizwa nshingiro rishasha gemejwe mu mwaka w'ihumbi 2010. Gitu Mwigai atanze imihoho inyuma y'iminsi agabishije utavuga rumwe na leta ya Kenya Raila Odinga amwagiriza guhemukira igihugu kubera ko yirahije nk'umukuru w'abanyekenya. Amakuru yitanga y'imihoho yiwe yatangaje benshi kuko mu bibazo vya politike Kenya imazemo igihe yari yakomeje kuba ku ruhande rwa leta. Mukanya duca tubanda niza mu Burundi tubabwira ivyo umunsi wahariwe amaradiyo.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nongire ndabahe ikazi si yose rikwirahimbaza umunsi wahariwe amaradiyo. Mu Burundi ishyirahamwe ABR rihurikiyemo amaradiyo asamiranira muri ico gihugu risaba rishimitse abamenyesha makuru kwama bibutse akarangamutima muri kino kiringo co kwitegurira amatora abategetsi nabo bakaborohereza. Evariste Nziko Banyanka koreje rya Amerika i Bujumbura niwe atubwira ibindi kuri no nkuru ahereye ku idonido y'umunsi wahariwe amaradiyo.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe radiyo uhimbazwa buri genekerezo ya 13 ukwezi kwa kabiri k'umwaka utashe ufise iyo wazananye urongoye ishirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi ABR Onesime Harubuntu yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Uyu munsi mpuzamakungu ugeze ku nshuro ya gatandatu, iciyumviro cyabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2011 mu nama nkuru ya UNESCO.
Bamwe mu baba mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko abiyumviriye uwo munsi bagize neza, bashikiriza ko igikorwa maradio akora kibafitiye akamaro kanini, bashima ko insamirizi zibafasha kumenya uko ibintu byifashe haba mu gihugu canke mu makungu.
Iradio iratuma tumenya ibiriko biraba, ituma tumenya amakuru yabaye igihugu cyose, mbere tukanamenya namakuru yo hanze. Ibyo rero bica bituma umuntu aja ku gihe kubijanye n'inkuru.
Amaradio kenshi n'ukuri aradufitiye akamaro kanini, turashobora kumenya aho igihugu kigeze, bagatanga n'ibiganiro harimo inyigisho nyinshi z'impanuro, hakaba n'ibikino byinshi kugira ngo umuntu ashobore kuhamenyera utuntu n'utundi.
Abakorera amaradio mu Burundi nabo nyene uwo munsi mpuzamakungu wahariwe iradio barawibuka kandi bakawukenguruka. Marie Claire Kazene na Charles Makoto na wamenyesha makuru kuri radio Isanganiro ikorera mu gisagara cha Bujumbura bavuga ku radio bakorera ibabeshejeho
ruhande yo kuryoherwa no gukora umwuga nko kumenyesha makuru iradutungi umujyango iradio nkaje wirantungi umujyango agahembo ndo nkamwe iradio gatuma nshora gutunganya ivyanje ivyurugo
sintahuko iradio irantunze irantungi umujyango iradio irafasha kinini mu buzima bwanje. Iradio itahabaye umunsi itazobi hari canke no munsi bishitse ntihabe nanje noca nicaruko sinoba nkitunza umujyango.
Uwo munsi mpuza makungu wahariwe iradio uhuriranye n'ikiringo gihambaye mu Burundi, ikiringo cyo kwitegurira amatora y'ibwirizwa nshingiro mwishira hamwe ry'amaradio mu Burundi. Batera kamo abamenyesha makuru kurangura neza umwuga wabo, Onezime Harubuntu agasaba abajeje intwaro korohereza abamenyesha makuru muri kino gihe.
Tusaba rero kandi n'abajeje intwaro ko bokorana neza n'abamenyesha makuru babasavye inkuru bakayibaha mu bwitonzi no mu bugwaneza ntangere, kandi tukifuriza n'abamenyesha makuru nyene ko batorenza urugero mu gutanga inkuru, bagatanga inkuru yatohoye neza kandi bumva yuko ifise icyo yubaka abariko barayumviriza.
Rino genekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri amakungu yibuka umunsi wahariwe amaradiyo. Ushitse mu Burundi hari amaradiyo agera kuri 20 yemewe n'amategeko. Ibiharuro ijwi rya Amerika rikesha begereye urwego rucungera uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense, ni mu gihe amaradiyo atatu RPA, Radio Bonesha na Radio Television Renaissance atari ko arakora muri kino gihe. Ni nyuma yaho asamburiwe yagirizwa guha ijambo muri 2015 abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uwo munsi ukazohimbazwa icese mu Burundi kwigerekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu kuza. Onezime Harubuntu arongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi akavuga ko icivugo cuno mwaka ari amakuru y'inkino mu maradiyo. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Indwara zifatiye ku gufungura nabi ziragisibije mu ntara ya Cankuzo turi mu gihugu cy'u Burundi. Abana bagera ku 290,000 n'amajana 42 barasinzikaye kubera gufungura nabi, mu gihe abapfasoni bibungenze nabo babangamiwe baharurwa mu 400,000. Umunyamakuru wacu mu Cankuzo Fidel Antoine Nsabimana atubandaniriza ino nkuru.
Uko vyemezwa na Serine Lum ajeju migami mishira mwe muza makungu jita yufungu kwa pamu. Ichigwa Cankuzo charekanye ku intara ya Cankuzo isinzika ya gusumbi zindi.
La province de Cankuzo a été identifié.
Intara ya Cankuzo yacaguwe kuko twasanze inyuma y'ikigwa cakozwe kubijanye no gufungura nabi. Twasanze bene izo ngwara zari zaduze kurenga ibice 50% dufatiye ku biharuro by'igihugu cyose. Ivyo byabaye ikimenyetso gikomeye ko dutegerezwa kugira ico dukoze mu kubafungurira kugira ngo turinde abana, abakenyezi bonsa n'abibungenze. Iyo havye babandanya basindikazwa no gufungura nabi.
Encore plus grave avec des conséquences qui pourraient être.
Leta y'u Buyapani niyo yashigikisha ishyirahamwe PAM mu gutanga ifashanyo yoje gufasha mu kugwanya inzara muri iyo ntara. Sawiri Kishi aserukira u Buyapani mu Burundi. Icicaro cyo kiba kiri Kigali mu gihugu cy'u Rwanda yabwije ijwi ry'Amerika ico bakoze. Ni mu gihe yari yishikiye ku rubuga ku muhinga mawuno wa mbere kuraba ivyaranguwe muri uwo mugambi leta y'igihugu aserukira yashigikiye.
Concrètement, cette année, en fait, le gouvernement de Japon a d'abord
Yuyapani. Yaratanze interano ingana n'umuriyoni n'igice w'amadolari y'Amanyamerika mu mugambi wa PAM wo kugwanya indwara ziva kufungura nabi kubana, abakenyezi bibungenze n'abonsa, ndetse no kwaririza ubwenge abaremesha kiyago. Icyo nababwira ni uko nezerejwe no kubona amahera twatanze yarafashije mu kugwanya izo ndwara mu bana, abakenyezi bibungenze n'abonsa, bikanafasha mu gutanga inyigisho kubaremesha kiyago, kuko abo nibo bazotuma abanyagihugu bagumana amagara meza naho umugambi uzoba wugaye.
Parce que qu'elles vont aider la communauté de rester en bonne santé même après le clôture de projet.
Sawiri Kishi amesha ko leta y'u Buyapani yiteguye kubandanya ikorana na leta y'u Burundi mu mbere yo kugwanya inzara.
Effort du gouvernement japonais, ça c'est dans la continuation puisque
akigoroka leta y'u Buyapani no kubandanya kuko ubuserukizi bwacu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze bwari bwagiranye amasezerano n'umushikiranganje w'imigenderanire kubijanye n'ifashanyo ifatiye kubifungurwa ku bice binyuranye by'igihugu harimo na Cankudu. Nivyo uno munsi twaje ku rubuga kwirabira ibyo PAM yaranguye, ariko tuzobandanya dufasha mugambi wo kugwanya inzara dufatikanije na leta y'u Burundi.
Toujours ces efforts de l'aide alimentaire aussi de sécurité alimentaire avec le gouvernement du Burundi.
Liliane Kanyana akora mu mugambi wo kugwanya indwara zifatira gufungura nabi mu cyiranganje bw'amagara abantu mu Burundi avuga ko uwo mugambi watanze umwizero munini.
Aha mu ntara ya Cankuzo ni imwe mu ntara zitandatu PAM ikoreramo, kandi by'ukuri nivyo harabaye intambwe kuva muri 2017 batanguye gukora.
Abana baratora kamitende?
Yego cyane baratora kamitende, kuko abana basohoka bakize neza bageze ku bice 92%.
Liliane Kanyana ahimiriza Abarundi kwitaho kumenya uko botegura ibifungurwa basanganywe, aho yemeza ko bene izo ndwara zoca ziranduranwa n'imizi mu Burundi. Ariko bamwe mu bagwaye no mu bagwaje abana bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ikibazo kijanye n'ubukene kiza imbere mu bitera inzara mu miryango. Mu Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ubuhinga bwa none bwofasha gute abakiri bato baheza amashuri bakabura akazi? Ubwo buhinga bwokora gute, bugakoreshwa gute kugira ngo abo bakiri bato bashobore kwicururiza canke bakore utundi tubasahiriza? Utwo tubazo twose mugenzi wacu Thomas Kamirindi yatubajije umuhinga Eric Biribuze mu kiganiro bagiranye muri Isanga. Dusubire tubatege amatwi.
Jewe icyo nibaza kugira igihugu gitere imbere, a technology irakenewe cyane. Technology ni ituma umuntu afata ibintu nka bimwe bita matière première ibihindura ikabiha ibintu bishora ibintu ze. Nk'unyura bona ko turakoresha internet ha imyaka nk'imyaka 30 nta internet yariho. Unye turashobora kuvugana neza kare nk'ibinye byategerezwa kuba bigoye. Unyura bona umuntu wese arafite aka appareil. Rero cyo hanura abo ba jeune baheza amashuri, jewe sinibaza ko umuntu yo kwicara arendereye ko leta imufasha. Jewe nibaza ko umuntu wese yoshobora kuraba icyo akunda cyo yakoze gikoresha akakora akantu gatoya, arakashobora kugurisha, arakashobora kumva aho ntuzeye amayide menshi ari ku isi, cyane cyane unye dufite twese dushobora kujya kuri internet ukaraba ikintu coba gikenewe muri agahingi kanyu cyangwa gikenewe kwa muri ku isi, hanyuma ukaraba icyo ushobora gukora ukakoresha ubwo bwenge bwawe ugafasha ukagira agaserivisi ukagira nuze, cyane cyane byose byova ku buhinga bwa teknoloji.
Gilbert we
oui.
Bwira umutumire aho uri hanyuma umuhe icyumviro cyawe cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe.
Ndi mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Nashaka kumubaza akabazo. None ko ari muri Amerika mbega ngaha mu Burundi hoho birashoboka yuko ashobora gufasha abantu baba bazipfuza.
Kubafasha kubuhe buryo jiribe.
Nko kubafasha kwiga imashini kugira ngo bashobore kwi gukora iyo mirimo basanzwe bakora nabo.
Jiribe, nanone akabazo ko gusigura imashini ko ari nyinshi uratekereza nk'iyihe mashini?
Imashini zijya bita nyabwonko kuko utabyize biragoye kwinjira indani ngo ushobore gukora ibikenewe.
Nyabwonko ni ordinateur.
Yego.
Ye, urakoze Jiribe, reka agusubize.
Jiribe, ahubwo birangiye kumva utelefoni mu Rutana, aho mu Rutana niho umubyeyi yambyara mama wanje yari yaje kwanza kuri uru rubanza aho naronse iyi pri avuka ngaho mu Rutana onye jewe ndi umwana muto cyane narakunda kudugayo yo kuraba basogokuru banje jewe urumva naho mba mu buri Tanzania za Amerika na jene cyafite inshuti n'abagenzi bakiri mu Burundi kandi turafashanya ariko umuntu afasha rimwe na rimwe urumva jeni bata yuko urumva ni joroshe kugira ngo kubera kazi umuntu abafite kenshi ino hanyuma kugira ngo aronkere program ariko ndibaza yuko donse nk'ikintu kigaragara nkoranye n'abantu mbona ko twese dufite umwanya kandi dufite uburyo n'ikintu cyonshimisha cyane gufashanya kuri proje yoshobora gufasha urwaruka.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Niko se Eric, nabonye mu mwirondoro wawe warafashije n'abantu kuza gukora muri Amerika no kubafasha kwinjira mu buzima bwa Amerika butoroshye. Ugenda ni wowe ubashaka muri Afrika cyangwa barakwishakira? Mubigenza mute kugira ngo baze ubafashe kubona akazi no kwinjira mu buzima?
Ingene bigenda urumva jewe ndahazi na nkuko nabariye maze imyaka 20 nkora muri Koning kandi maze imyaka 22 ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abantu benshi baba jeune baza kwigino hanyuma bagire kwigino ntibica bibagora kugira ngo bamaze guheza amashuri bumve ingene bintu bigenda. Hari abo bigora, hari abo byorohera bakaronka n'akazi. Rero nayishinze nkavuga ko na jewe nari umujene kandi na jewe hari abantu bamfashije kugira ngo banyereke ibintu ingene umuntu ashobora kumenyera muri etaje. Rero icyo nkora kubera ko na jewe maze kugira icyo ashitse ko umva ndagerageza nkabafasha nkabazana nkabaha ibintu bita mentorship ababwira ingene ubuzima bwo muri etaje ni bumeze. Habwira ubuzima bwo mu mashuri aho biga ni iyo bahejeje kwiga ingene ibyo ku kazi bigenda hanyuma nkatse nabereka karorero byerekeye kuko ibyo maze gushikako hanyuma nkatse mbwira abantu dukorana n'abantu bari kubarondera abakozi nkabavuga ngo raba aba bana aba bajene aba tubahe akazi kubera yuko je ndizeye yuko nimwe mwaranshimye namwe muzobashimye hari abo rero bamaze bace baza bakabaha akazi hari umuhungu umwe cyane naharondera akazi ku kazi ngaha hanyuma nawe araronka ibintu bita ama invention donc amutori kintu bakaguhanuzeye bakaguha izina ryawe yuko icyo kintu ari wowe wagitoye. Umuhungu araza arakora aratera imbere cyane gushika naho ubwo kompanyi ya Boeing iza iramutora iramutwara imuha kandi kazi. Uwo muhungu yarakoze kuri ya ndege muhora mwumva yitwa Dreamliner. Urumva rero mvuge bica binshimisha kubera yuko urabona umuntu ukabona ko afite mbese ubushakashatsi hanyuma nawe ukacha kubera ko nawe ufite uburyo bakwizeye ukacha ufata uko kwizera kwawe ukakumuha ariko ukaguma umubwira yuko ino ategereza gukora ategereza kwisonera ategereza gukurikiza amategeko ategerezwa gushaka kurusha mbega n'abandi bose hanyuma akacha ukacumwinjiza muri yo kompanyi hanyuma nawe nyakacaronka akarushe ubwo mu nibintu maze gukora abantu batari bake ariko nibintu kandi nshima cyane ko nibaze yuko utegezwe kubikora gutyo kubera ko nawe warafashijwe
Eric uwo muntu uwo musore wagiye gukora muri Boeing wanagize akantu yihimbiye akomoka nawe mu Burundi
akomoka mu Burundi yitwa George Ndayize
ubwo rero abarundi n'abanyarwanda bumvireho ko iyo ushyizeho umwete ukiga biguteza imbere ahubwo nuko abantu binanirwa ntibashakishe nabo batera inkunga ngo bafashe babereka mayira Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ikoranabuhanga kwishakira imirimo kwikorera utwawe wifashije ikoranabuhanga umushyitsi ni Eric Biribuze n'umunyamerika ukomoka mu Burundi niwe turimo tuganira rero kuri telefone dufite Ernest Ernest
karamu karamu
urahamagara uri he
ndi Kampala muri Uganda
ariko uri umunyarwanda
ndi umunyarwanda
ye akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe
ndo nize koko ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere muri no minsi njyewe ndashaka kumenya ubundi kugira ngo mbajya gutoranya abo ngabo bana ntabwo nabakurikiye ariko hari aho mbafatiye aho mufatiye ngo bagenda bateranya ngo bafatafata abana bagenda babahugura baba bahera ku bana bafite imyaka ingaha cyangwa bategereje ko abana barangiza kwiga amashuri yo hasi
ye Ernest urakoze
yego
Eric
avuze kuri kiya kibazo cya sida abana twafasha
yego
urumva jewe ngene nkora n'ingene dukora n'abantu benshi dukorana na proje iyo yari proje yari proje umuntu yashyize hamwe hanyuma afata abana ingorane yariho yashaka gutorera umuti yari uko abona abana ba b'imfuzi bakuze baca baba bavyeyi hanyuma batishizeko umuretwe cyo tubafasha abo bana kugira bashobore kujya ku ishuri biga amashuri badafite ingorane z'amahera kugira ngo bazoheze baba bavyeyi nabonyere bafite aho bishitse urumva rero kwishyura icyo kibazo ciwe twebwe biva kuri proje urumva iyo iproje umuntu yashyize ku rupapuro tukamenya ingorane zo gutorera umuti tukamenya ingene tubijamo niko twakora urumva n'itsinova gusa ko dufashe abakuze cyangwa abana bato ariko byose biva kuri proje umuntu yashubuye gushyira ahantu akaronka uburyo n'ingene azobikurikirana
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi Jean-Claude. Jean-Claude we.
Mekaramu.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu ntara y'Iburasirazuba no mu karere ka Ngoma mu Murenge wa Gashanda.
Mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Kera
hahoze ari Kibungo. Kera hahoze ari Kibungo.
N'ubu ngubu ni Kibungo ariko sije ko byanditse akarere ka Ngoma ariko ni Kibungo ubundi.
Ye, akabazo kawe.
Cyano kuri ndagushimira kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye. Kwezi cyangwa cy'ikoranabuhanga akoresha yego nibyo koko buryo nago wakoresha ikoranabuhanga utarize bisaba kuba warize ufite amashuri kandi ngomeza no kumubwira ko bakagura bakajya bafasha nk'abana b'abatishoboye batafite ubundi bwo kuba bagera muri iryo shuri ngo bige bakaba rwose bajya wenda babafasha nabo bakabasha kwiga nabo bakabasha kujya kuri iryo koranabuhanga dore ko hari benshi baba babuze ubushobozi bwo kuba babigeraho nk'ibyo bagezeho bakabajya bajya mu bihugu bimwe na bimwe bakagenda bafatamo nk'abana abana barimo badafite ubushobozi bakabafasha nabo bakabasha kwiga nabo bakajya kurya ko n'ubuhanga bariho
ye Jean Claude urakoze
namwe murakoze mushimire kabisa
ariko ukumva
no mu Rwanda nabo bakaza nabo bakarebamo nk'abana batishoboye dore ko hari n'ibigo bibi bafite bana badafite imiryango hanyuma nabo bakabasha kubashyira kuri iryo terambere nkuko natwe tuba turiho kugira tuvugane namwe
ye urakoze cyane
nawe urakoze
ye
n'ikibazo gikomeye cyane kandi ikibazo kutumwa twiyumvira nkuko nari ndabivuze ari urumva gufasha abana batoya abana batifashije abana batafite iyindi siporo ni byo mbona yuko bikenewe mu buzima urumva anabemera Imana Imana ishaka ko umuntu wese afasha umuntu nk'uko yoba yifashije ariko rero kuri icyo kibazo cyawe nje nk'uko nabivuze ibintu kugira ngo bigende neza cyane cyane kuba twe tutaba tutari mu gihugu kimwe, tutari mu karere kamwe, kandi tubana kure na kure. Ibintu bikora neza iyo bikiye muri proje, iyo bihaye umuntu ukabiha urwego ukavuga ingenzi zo bikurikirana. Hanyuma kubera yuko hari aho umuntu ashobora gufasha umuntu, hanyuma kubera ko batari kumwe habuze ibintu bita ngo follow up,
gukurikirana
ntaho cyo bishizeko. Ariko mufite proje mukabyiga neza ukabona uburyo ngene bizogenda, kandi iyo proje si umwaka umwe gusa, nk'ibyo nari navuze twagize imyaka ine. Umva kwishinga ikintu imyaka ine utegeza kubikurikirana neza na neza. Twari dufite n'umuntu abitwibutsa, twari dufite na raporo ingene biko biragenda, twari dufite ingene bikurikirana. Urumva icyo kibazo wavuze ni cyiza, ingorane ikenewe gutorerwa umuti, ariko ifo ku umuntu yiyumvira muri proje kugira ngo ashobore kuyigira neza ishike ku kintu kigaragara.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Umutumirwa ni Eric Biribuze, ni umurundi uba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaganira ku byerekeranye n'ikoranabuhanga, teknoloji mu iterambere rya buri muntu n'iby'igihugu. Ahubwo Eric, ibi ngibi by'iterambere bikoresha ubuhinga bwa none teknoloji, uruhare rwa Leta mu guteza imbere teknoloji kugira ngo ifashe abanyagihugu ni uruhe?
Jereka nkangurire ku kabazo kuri ukarorero ka kiki gihugu tubamwo muri etageni. Nk'ubu unye nka interneti yari proje ya Leta, yari proje Leta yashizemo
mu ntangiriro igitangura.
Ata muntu n'umwe ashyize amahera kubera ko yarabona yuko abantu hazogera igihe bategerezwa gutangura kukomunikana nk'ubu turiko turabigenza gutya. Anya
icyo gihe ntihari kuri ku butegetsi bwa Perezida Bill Clinton, uwo mushinga akawuha Vice Perezida we Al Gore, ati uyu mushinga wukurikirane tuwige neza tuwunonosore. Siko byagenze?
Niko byagenze.
Bandanya.
Rero nicyo gituma umva Leta iragira ibintu nk'ibyo. Akandi karorero sinzi ko ari ibintu abantu muba muzi cyane muri akarere kacu, ibintu bitwa GPS. GPS urana nk'ubu unye ni ibintu byerekana ahantu umuntu ategerezwa kuba ari. Urumva nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashyize amasatelite hariya anye mu kirere. Amasatelite niyo atuma izo za GPS zishobora kwerekana aho umuntu ari, aho umuntu aja. Umuntu ariko aratwara umuduga cyane cyane muri bihugu bifite amabarabara maremare manini. Ubwo burero burinda ababariye kuva umva Leta yarashyizemo urwego rukomeye. Ariko uri kuraraba ingene interineti ikoreshwa n'umunsi cyangwa ngo ibintu bya GPS, ibyo ni abantu vuze prive n'amasosiyete prive
y'abikorera utwabo.
Irategereza gufasha gutanga nuzeye la base, gutanga nuzeye
mbese twabyita nk'umusingi base, twabyita nk'umusingi cyangwa se mbese kwa kundi ubugiye kubaka inzu ukabanza ukayiha mbese umusingi nyawo ukayiha fondasiyo ikomeye
cyane cyane habwo ivuze neza. Hanyuma rero ariko nkibaze yuko aba prive amasosiyete afise uruhara runini kugira ngo akoreshe iyo fondasiyo ayigire icyo ibikenewe. Ikurarawe nko muri Estados Unis nk'ubu nka kompanyi zitwa Microsoft, Apple za Google zose zateye imbere kubera interineti. Ariko interineti yatanguwe na Leta.
Ubu rero nka Leta y'u Burundi, Leta y'u Rwanda wazigiriye inama.
Niyo numva nuzigira inama yuko ibihugu byacu byoguma biraba bikarabana bikigana. Urabona kubona u Burundi n'u Rwanda turi hafi na hafi, dufite imico imwe, dufite ibintu byinshi dusangiye. Urumva n'ibyo bya tekinoloji nabaza ko twabisangira.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirinde ku kiganiro yagiranye na Eric Biribuze, umwe mu baherutse kwegukana tumwe mu dushimwe dukomakomeye duhabwa abari mu bisata by'ubuhinga bwa none aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari kumwe n'abandi birabure b'Abanyamerika. Diane Nahazuma ari kumwe muri studio. muri kano kanya ndabatumire mu makuru yandi ari imbere igice saha imwe n'iminota 30 yakoze Facile Gebehu hamwe na ingénieur Bill twari kumwe twemi turabifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu.